Eri Necmi de Amerik. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ubu rero umwaka urangiye 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1600.
Uyo ni Maître Amel Niyongere avuga ku madosiye arenga 1600 ku kibazo cy'u Burundi amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Tubafitiye n'amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda no mu Burundi. Yamarareka duhere ku makuru avugwa hijya no hino dushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys.
Baramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abapolisi barateye ibyuka bikoroza amosozi ibihumbi by'abanyagihugu bari mu myiyerekano ku murwa mukuru wa Sudani ku munsi w'Imana ejo, aho bagisaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho mu ndwi yabo ya gatatu. Amasinzi y'abari mu myiyerekano bagizwe n'imirwi y'abaganga, abigisha bahuriye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Leta ya Sudani yashikirije ko abantu 19 ari bo bamaze gufa hamwe n'abajeje umutekano babiri kuva iyo myiyerekano itangura mu buraruko bushira ubuseruko bwo mu gisagara cya Atbara ku igenekerezo ya 19 z'ukwezi kw'12 guheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International ryo rikaba rishikiriza ko abishwe muri iyo myiyerekano baza bashika kuri 37. Abategetsi barugaye amashure bashinga amasaha abanyagihugu bategerezwa kuba bari mu mihana yabo, kandi intara zimwe zimwe zishigwa mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara kuva iyo myiyerekano igitangura. Intandaro y'iyo myiyerekano yatewe n'uko leta yadugije ibiciro by'ibyankenerwa harimwo n'umukate. Abategetsi muri Misiri bashikiriza ko umupolisi yishwe mu gihe yariko arategura bombe yari yatezwe hafi y'isengero mu micungararo y'umurwa mukuru Cairo. Abategetsi bavuga kandi ko abapolisi bashika kuri babiri bakomeretse igihe icyo gisasu cyaturika ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu muri Mbabarira. Ibyo byabaye mu gihe abakristo b'abakopte muri icyo gihugu cya Misiri bari mu myiteguro yo guhimbaza Noweli ihimbazwa kuri uyu munsi wa mbere. Nta muhari uriyitirira ko ari wo wari wateze iyo bombe, ariko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu warimanze ko ari wo wakoze ibitero ku bakristo muri icyo gihugu cya Misiri muri kahise. Iyi ndwi y'ibikorwa iratangura kuri uyu munsi wa mbere muri Leta Zunze za Amerika, ariko ibihumbi by'abakozi ba leta bo bagumijwe mu ngo zabo kuko imirimo ya leta yahagaritswe. Bamwe muri bo muri iyi ndwi barongera gutonda ku mirimo ariko batiteze guhembwa. Perezida Donald Trump yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko atahura ibihe bitoroshe abo bakozi barimwo byo gukora batiteze agahembo, ariko abasaba kuraba ingene bo kwifata kuko atazemera ko leta yugurura adahawe imiliyaridi zitanu z'amadolari asaba zo kubaka urukuta ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique. Ibiganiro byahuje ejo ku munsi w'Imana abategetsi mu biro bya Perezida White House bari mu icegera cy'umukuru w'igihugu Mike Pence hamwe na bamwe mu bafasha mu n'amashingamateka kuri icyo kibazo cy'urukuta ntacyo byavuyemo. Ariko Trump avuga ko umwumvikano ushobora kuboneka mu minsi mike iri imbere. Abakozi ba leta bashika 180,000 bararungitswe iwabo. Abankenerwa cyane cyane nabo nibo bariko barakora badahembwa muri iyo minsi imirimo ya leta yahagaze. Abakenyezi muri Arabia Saudite bagiye kugarukirwa mu bijanye n'agateka kabo, aho abagabo muri icyo gihugu batacemerewe kwahukana abagore babo batabimenyeshejwe. Kuva ejo ku munsi w'Imana amasentare muri icyo gihugu yasabwe kumenyesha umugore ko umugabo wiwe yahawe uburenganzira bwo kwahukana. Ingingo ije ikuraho umugenzi wariho aho abagabo bahukana batabimenyesheje abagore babo ndetse bakanka no gufasha abana baba baravyaranye. Iki ni kimwe mu mpinduka ziriko ziraha umukenyezi w'umuyisilamu bwigenge. Mu mwaka uheze abakenyezi muri Arabia Saudite barahawe uburenganzira bwo kugendesha imodokari. Mu yindi myaka imbere yaho bemerewe kuja mu mahiganwa y'imikino, gutora mu matora hamwe no gukora imirimo yinjiza amafaranga mu muryango. Ariko amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko impingi kiri ndende mu gihe abagore bataremererwa kuresha canke gufata ingingo yo kwahukana ndetse no kugira ingendo tutibagiye no kuvurwa abagabo babo batavyemeye. Abajejwe umutekano muri Nigeria jo kumusiwa Imana barahagaritse abamenyesha makuru babiri babagiriza gutangaza amakuru yerekeye umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Nkuko amakuru ava mu kinyamakuru cyandika muri icyo gihugu yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP, ikimenyesha makuru The Daily Trust gikorera mu buraruko bw'igisagara cya Maiduguri cavuze ko abamenyesha makuru bacu bahowe ko batangaje makuru ajanye n'integuro z'abasirikare ba leta barimwo zari zigamije kwigarurira igisagara cha Baga. Ico gisagara kikaba cafashwe na Boko Haram mu ndwi zibiri ziheze. Ico kinyemesha makuru cashikirije ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'12 ko Boko Haram yafashe ibice bitandatu mu buraruko bwa leta ya Borno.
Urakoze rero yisuka makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyo here mu Burundi, aho runani rw'abashingwa manza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi rwamenyesheje ko umwaka w'2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ayo madosiye yerekeye ibyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015, harimo ubwicanyi bw'ikivunga, guhohotera ikiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu. Ubwo runani wizeye ko uyu mwaka w'2019 uzorangira hamaze gusohoka imitahe y'uguhagarika bamwe mu nzego za leta bikekwa ko ivyo vyaha. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Urunani rw'abashingwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 barashima aho bagejeje igikorwa. Maitre Armel Yongere, umuhuzabikorwa muri urwo runani, yabwiye Ijwi rya Amerika ku mwaka w'2018 warajuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Ubu rero umwaka urangiye w'2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urubanza, kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya kogwa tumwa twakira. Twifuza kurungikira ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima, ariko mubo bumviriza urumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo barabonye ubwicanyi buriko burakogwa, abo bakora mu nzego zitandukanye za leta, kugira bishobore gufasha biho umuco iyo sentare.
Umwaka uraheze abacamanza b'iyo sentare CPG bahaye uruhusha umushikirizamanza mukuru Madamu Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi. Maitre Armel Yongere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikirizamanza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashira ku mitahe yabakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane n'icyo kugo barimo rero barumatohoza twebwe nk'abashingwa manza turiko turubana yatubaha ibintu byerekana neza yuko ibyaha byakozwe tubashira hamwe nabakorewe ibyaha rero abituye sinari muzima kumana navyo ari bo duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco kuvyaha byakozwe tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe bazokwagirwa n'icyaha
abo bakekwa ko ibyaha nka byose biri mu madosiye abashingwa manza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta muri byo byaha harimo bwicanye bw'ikirenga uguhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi
hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe n'ukunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije ibyo byose twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo iyo sentare ishinzwe mu gukurikirana abitu iyo sentare bose ubu unye ariko baraza gutanga ibyemezo abavye Bujumbura abava mu Burundi abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza manza wasanze mu zamakoma na vyaha nabakora mu nzego za leta nabari ko bakora mu nzego za leta nabandi bari mu Burundi baraguma batanga amakuru kandi bakemera yuko bashobora mugihe bakingiwe botanga ibyemezo byerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko n'urutoki nabakoze ivyo vyaha
ku itariki 27 z'ukwezi kw'icumi ku mwaka w'ibihumbi 2017 Burundi bwarikuye ku mugaragaro muri senare mpuzamakungu mana vyaha CPI leta y'u Burundi ivuga ko ayo madosiye yose agitwariwemwo ari imfagusa leta yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Burundi bidacana uwaka no Burundi yamara mushikiriza manza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vya vyakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Banyanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi abana barenze imyaka 6 baracagira umwanda mutoyi baryamye. Abahinga mu bijanye n'inyifato bahanura ko bakwiye kuvuzwa umwe muri abo akaba ari umwigisha mu makaminuza Renovat Irambona arasigura kugena abavyeyi bafise abo bana bakwiye kwifata mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Umwigisha Renovat Irambona umuhinga mu by'inyifato atangura sigura bimwe mu bituma nyamukuru bishobora gutuma umwana yigira ku mwanda muto mu buriri
novuga ko icambere ari kuba bafise abavyeyi nabo nyene bamaze umwanya muremure nabo nyene bigira ku mwanda bimwe bavuga ngo mu gifaransa eredite abahinga bavuga ko ibice 60% by'abana bavutse kuri abo bavyeyi nabo nyene baca bigira ku mwanda bigateba hanyuma ikindi cha kabiri ni ingwara zisanzwe nyene zo mu mubiri dufate bijya bitama infection urinaire canke ugasanga hariho perturbation hormonale ibyo mu mubiri nyene canke ugasanga uwo mwana afise agasaho ko mukoyo gatoyi canke ugasanga afise itiro rirengeje ku buryo niyo hoba ivyerekana yuko ashaka kuja kugira umwanda muto atavyuka bitamukundira kwa vyuka
ariko kandi hari nibindi bishobora guhungabanya imibereho y'umwana kucyo bigatuma yigira ku mwanda naho yo bari yarabihevye
hariho nk'igihe umwana usanga hari ikintu cahindutse mu buzima bwiwe ugasanga habaye nk'umuntu yapfuye mu muryango canke ugasanga nk'abavyeyi bariko baravana divorce abavyeyi bavanye canke ugasanga nk'umuvyeyi yagiye mu mahanga yagiye kure canke ugasanga nk'umwana mwahinduriye ishure canke yahinduye aho muba donc abantu bimutse ivyo byose utwo tuntu tuba twahindutse mu buzima bwiwe turashobora gutuma asubira kugira umwanda mu gitanda niyo yoba yarabihevye
ni kuvuga amajambo make ibintu bishobora kuba byaramuhungabanije mu buzima bwiwe
hanyuma nawe agaca abyishura ko akoresheje ubwo buryo
ndiga mwana aheza kugira umwanda mu buriri afite imyaka ingahe
gushika ku myaka 56 aho onye ababyeyi ntibari babwije no kuvyibaza ko no kugira ubwoba ni kikugera ku myaka 56 ni ibintu bisanzwe nuko nyene kundi umwana arekura umukoyo utungingo no vuga ngo tumufasha ntituba turakomera neza tuza gukomera neza ku myaka 56 aho rero niho acareka kugira uyo mwanda iyo bibandanije yararengeje iyo myaka niho rero umuvyeyi yoca atangura kuvyibazako
kubera ko hari zimwe mu mvozi zishobora gutumwa n'indwara zo mu mubiri umuhinga Renevat Irambona ahanura ababyeyi ko bovuza umwana mu gihe abandanije kwikoyora ko arengeje imyaka 6 hagataha umuvyeyi asabwa kwitwararika kutajya umutima umwana mbere akanamufasha kugira ngo bishobore guhera
cambere coco niyo nyifato y'ababyeyi ukwemera yuko bishika kandi kuyo mwana atabigira nimpaka ntibabandanye bagira ishavu bo nyene bakitunganya inyifato y'ababyeyi irahambaye hanyuma ikigira kabiri nuko ababyeyi bayagisha umwana bakamubwira ko atari wenyine ko bashobora kumufasha kandi ibyo bintu bishobora gukira kugira uwo mwana atekane hanyuma hariho n'utundi tuntu duto duto ababyeyi bashobora kugira dufate kamwemerera umwana akanywa ibintu kumurango iyo umwana ahageze yuko aja kuryama nk'amasaha makenya mbere bakamwankira kwanywa ibintu kandi bakabivugana n'uyo mwana kugira ntiyumve ngo ni gihano mugabo yumve ko ariko aragira uruhara mu gukira
uryamanye n'umwana arasabwa kandi kumuvyura hagati mu ijoro kugira ngo aje mu kazu ka sugumwe umuhinga Renevat abandanya ahanura ababyeyi kwirinda ibihano nk'umuti ku mwana kuko bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe.
Bene ivyo bintu by'ibihano ababyeyi biyumvira ni bibi cyane kuko iyo umwana agumye ahanwa kuri ibyo arashobora mbere no guheba kugira uyo mwanda mu gitanda mugabo agaca atora izindi ngeso zirengeye akagira izindi ndwara zirengeye niyo bariko baramuhanirako hanyuma ikindi naco nuko ababyeyi bataba babiteguye neza bakafata nk'umwana yagize umwanda haryamye bakamushira mu bandi bana burunganwe ngo bamuzomere canke bonyene bakamutetereza abene abo bana rero kagenda n'isoni zinshi cane bimwe bita mu gifaransa sentiment d'honte uyo mwana akaba umuntu atiyemeye akabona ari munsi y'abandi mu nyuma bikazomugirira ingaruka mbi ukuntu azobana n'abandi kuko yama yiyumva yuko ari munsi y'abandi kubera ivyo bihano bamuhaye bamutetereje
uyu muhinga yongera ko avuga ko ubuzima umwana yaciyemwo bufite ingaruka zikomeye muri kazoza kiwe
burya ibintu byose tubona mu bwana bwacu biradukurikirana dukuze ukuntu rero boba bara ababyeyi boba barafashe uyo mwana bakamukubita canke bakamuturira hariho n'ababyeyi bafata bagaturira umwana ku gapipi ngo bariko baramuvura ibyo byose birashobora gukurikirana umwana akuze iyo ageze mu bigero ivyo ababyeyi badukoreye n'ivyo batadukoreye n'ivyo bigira umuntu akuze gituma rero abantu bakuze twese tudasa tutameze co kimwe ni kubera tutaciye muri bimwe burya ivyo twaciyemo byose biguma muri twebwe kahise ntikigera gahera kabandanya kadukurikirana niko kuduza umuntu akuze
umwana ashikanye imyaka 12 ataraheba kwituma haryamye bigira ingaruka mbi gusumba harimo nuko ashobora kugumana navyo imyaka yose I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Our Voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Ije Orion itanga ishaka mumenyereye mu makuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mu kiganiro wa Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku byumviro n'ibyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no ku yandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'Icyongereza, turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube. Fyonda like na subscribe, mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Our Voices.
Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Ku makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini, duhere mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku makuru yaranze ibintu mu Rwanda mu mpera z'indwi turangize. Arahera ku rukino rw'umupira w'amaboko wa volleyball.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa kabiri mu kiciro cyo kwishyura phase retour muri championnat y'ikiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Ku kibuga cy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Karongi habereye imikino itatu. Mu mukino watangiye isaha ine, ikipe ya IPRC Ngoma yatsinze IPRC Karongi amaseti 3-1. Isaha sita hatangiye umukino wahuje ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB na IPRC Ngoma, urangira UTB itsinze IPRC Ngoma amaseti 3-0. Ikipe ya UTB yarongeye itsinda IPRC Karongi amaseti 3-1 mu mukino watangiye isaha 8. Indi mikino ibiri yabereye kuri stade ntoya y'i Remera. Guhera isaha 9, ikipe ya Kirehe Volleyball Club yatunguye APR Volleyball Club yitsinda amaseti 3-0. Umukino w'umunsi watangiye isaha 11 hagati ya Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club. Warangiye ikipe ya Reg Volleyball Club itsinze Gisagara amaseti 3-2. Benon Mugisha, umutoza wa Reg Volleyball Club, avuga ko byabaye ngombwa ko akora impinduka mu kibuga kugira ngo ashobore gutsinda Gisagara.
Abakinnyi batangiye kuko twari turi kwesitakitinga ngo bakine, ariko bakinnye. Nicyo cyatumye dukora ikintu bihindura abakinnyi, bihindura na rotation y'ikipe. Marishali yajemo kugira ngo astoping number 7 wa Gisagara, kandi agiyemo arabikora kabisa, kandi abari barimo byari byanze. So nicyo gitumye dutsinda.
Ku ruhande rwa Gisagara Volleyball Club yari yatsinze amaseti 2 ya mbere, ngo kimwe mu byatumye batakaza umukino harimo no kwirara kw'abakinnyi. Twumve umutoza Dominique Ntawangundi.
Ntekereza ko habuzeho concentration mu ruhande rwacu no kugira ngo twumve ko bishoboka abayeho kwirara gatoya abaho de concentration. Ikindi nuko hari solution zimwe tutabashe kubonera igisubizo ku bijyanye n'abataka bo mu mpande ku mipira reception zanze. Ni siporo ibaho, turagenda tubitegura ubutaha buriya tuzaba tubikosora.
Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo, ikipe ya mbere ni ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB n'amanota 20 mu mikino 9. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Gisagara Volleyball Club ifite amanota 19 mu mikino 8, Reg Volleyball Club nayo ifite amanota 19 mu mikino 8 ikaza ari ya gatatu. Ikipe ya kane ni IPRC Ngoma ifite amanota 10, IPRC Karongi ni ya gatanu ikagira amanota 8. Ku mwanya wa gatandatu hari Kirehe Volleyball Club ifite amanota 6, naho ikipe ya karindwi ari nayo ya nyuma ni ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR Volleyball Club ifite amanota 5 mu mikino 7. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 13. Kwa gatanu, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Police FC ibitego 2-0 kuri Stade de l'Amitié kumumena. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine, Gicumbi FC yatsinze Etincelles FC igitego 1-0 kuri Stade Gicumbi. Ku kibuga cy'akarere ka Kirehe, ikipe ya Kirehe FC yanganyije na Sunrise igitego 1-1. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Espoir FC ibitego 3-2 kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri Stade Ubworoherane i Musanze, ikipe ya Rayon Sports yatsinze Musanze FC ibitego 2-1. Ejo ku cyumweru, APR FC yatsinze AS Muhanga ibitego 2-1 kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Marine FC inganya na Mukura Victory Sports igitego 1-1 kuri Stade Umuganda i Rubavu. Umukino wagombaga guhuza Bugesera FC n'Amagaju FC Nyamata ntabwo wabaye kubera imvura nyinshi. Nyuma y'umunsi wa 13 w'imikino, ikipe iza ku isonga ni APR FC ifite amanota 29. Ku mwanya wa kabiri hari Mukura Victory Sport n'amanota 26. Rayon Sport izari ya gatatu ikagira amanota 25. Ku mwanya wa kane hari Kiyovu Sport ifite amanota 20. Ikipe ya gatanu ni Police FC ifite amanota 20. Sunrise ikaba ya gatandatu n'amanota 18. Ikipe ya karindwi ni AS Kigali n'amanota 17. indwi espoari FC ikazari ya munani ikagira amanota 17 nayo ku mwanya wa 9 hari AS Muhanga ifite amanota 16 Bugesera FC ikayikurikira ku mwanya wa 10 n'amanota 16 nayo ya 11 ni Etincelles FC ifite amanota 15 Marine FC ikaba ya 12 n'amanota 18 ku mwanya wa 13 hari Gicumbi FC n'amanota 12 Kirehe FC ni ya 14 n'amanota 11 Musanze FC ni ya 15 ifite amanota 11 nayo naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni ya Magaju FC ifite amanota 5 n'umwenda bitago 12 yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tuze mu Burundi naho dutega amatwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka atubwire amakuru makuru y'inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu gihugu ahera ku ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu.
Mu mpera zindwi twari turangije hatanguye ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ku nkino 32 zabaye ku bibuga bitandukanye. Hari inkino zabonetsemo ibitsindo byinshi birenga kuri 5 izo nkino zigera ku 9. Interstar wo mu cyicaro cya kabiri watsinze Message Gishubi ibitsindo 7 ku busa. Kaza United wo mu Kayanza watsinze Freedom FC wo mu Gisuru mu ntara y'Ubugi ibitsindo 6 ku busa. Egrenoire w'Imakamba wo mu cyicaro cya mbere watsinze Libreville wo mu Cankuzo ibitsindo 8 kuri 1. Bujumbura City watsinze Mapenzi FC wo muri Komine Mutima z'Intara ya Bujumbura ibitsindo 10 ku busa. Olympic Star wo mu Yinga watsinze Intara myiza Kinyinya mu ntara y'Ubugi ibitsindo 13 ku busa. Flambeau de l'Est wo muri Igi watsinze Betani w'Igitega ibitsindo 7 ku busa. Top Junior wo mu Kayanza watsinze Unité FC de Mabanda wo mu ntara Makamba ibitsindo 12 ku busa. Umuguru Kenzo watsinze Magara Star ibitsindo 8 kuri 1. Musongati w'Igitega watekereye Les Aigles Commerciaux Muyinga ibitsindo 15 ku busa. Abaruriye zimwe muri izo nkino basanga ibitsindo byinjiye ari byinshi biturutse ku itunganywa y'ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'uno mwaka. Rashid Alfred umumenyeshamakuru w'inkino ari muri abo asaba ko kumwakuza uhugira igihindutse.
Ye kubwanje icyo mbaze kubona muri izi nkino z'intango z'ikikombe cy'umukuru w'igihugu nuko ibitsindo biboneka mu kibuga ari byinshi cyane bisigura yuko urwego imigwi imwe idakina shampiyona ngaha nka zimwe twita les equipes corporatives urwego zigeze kuri hasi cyane kuko uyu ni umukecuru cya mbere cyangwa icya kabiri uce kindi ibitsindo 10 na bingahe cyangwa hafi ya 10. Yeje naraganiye n'abandi babwira nti kugira izi nkino za kubiri prezida zigira kanovera n'iyi migwi itabisa ayikinira itari mu rwego rwa rwo rwose tuvuge nk'abari bamwe bavuga ngo ni abawigeze cyangwa ni baravetera abantu bakuye harya na hariya badakina shampiyona bari bakwigukina ubwabo nyine ibyo migwi yiyandikisha itagira kinira na hamwe ku rwego rwa rwo rwose batangura ni bonyine bakina hagati yabo hanyuma abambutse urwego rwa 32e bace bahura n'imigwi yifashe neza yo mu cyiciro cya kabiri cyangwa icyiciro cya mbere nayo ubundi usanga ari inkino zidafite akanovera kubona umugutsingwa 8 ku busa 12 ku busa 10 ndabingahe ku busa ni ukuri barakwiye kubitanganya ukundi gushaje
abo rero izi nkino zo mu cyamiro 32 ntizibereye ijisho ntizinezeza abarurete
n'akarere kari hafi urabona ko abantu batakiza ari benshi kuza kurorera inkino umugabo nibyashika ku rwego rw'icyaka n'igishiri cya nyuma cyangwa icyaka n'igishiri cya nyuma mbere na ni 18 igishiri cya nyuma usanga abantu buzi ibibuga kubera ko imigwi ikina isa n'iri ku rwego rumwe umugabo mbari yutu urwego rw'inkino z'abatama cyangwa abana wakuye hariya kumze ku muri komine ukaje ukabahuza n'umukangahe wa kane muri Premier League muri Primus League gicaro cya mbere cyangwa icya kabiri ntaho bisa bisaza wumva acacingwa bicindo cumi nko mu mahiganwa y'umwaka uza igikombe cy'umukuru w'igihugu bari bakwiye guhindura formule
imigwi 16 yo mu cyicaro cya mbere yose yararonse uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro 16 cy'iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu 15 kuri 16 yo mu cyicaro cya kabiri nayo nyine yararonse ubwo burenganzira kiretse umugwi Volontaire FC wo mu Kanyosha wakuwe mu higanwa na Sante FC w'Ingozi ku mapenalti 6-5. Mwamenya ko umugwi uzotahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu ariwo uzocuserukira Burundi muri rya higanwa rya Afrika ryo guhiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation. Amakuru ava mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru akavuga ko mu mpera z'indwi iryo higanwa rizobandanya mu cya 16 kirangiza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Njotu mweze mkuunda radio Ijwi ya Amerika vigani ya tuwaitu wafitie kuri isaha hani ubigaru kie tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi ya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.